Ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri beneza ncuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 4 y'ukwezi kwa kane mwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Munikije. Nkuko mubimenyereye iminsi yose kwa Mungu hema ngo dutangurira kuri cha kiganiro mukunda cyane muri sanga. Uyu munsi rero twatumiye abasore urwaruka rwagiye mu ruganda rwo gukarisha ubwenge cyane cyane ukuntu urwaruka rwogira icyo ruterereye mu gutsimbataza mahoro mu Burundi no kwirinda kujana na nyamahururu. Ku munsi wa kane rero windwi iheze mu ntara ya Gitega, Perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza yaruguruye uruganda rw'urwaruka rwakoranije urwaruka 350 ruvuye mu ntara zitandukanye z'igihugu ruserukira urwaruka rwose rwo mu Burundi. Intumbero y'urwo ruganda kwa ruguha urwaruka nyigisho zo gukunda igihugu no kwirinda kujana nyibahururu nkuko twatangarijwe n'umunyesha makuru wacu mu Burundi Fidele Nzo nzikobanye nka. Uyu munsi rero twatumiye bamwe mu rwaruka rwitavye urwo ruganda kugira ngo batubwire muri make akarusho bahakuye. Twatumiye Serge Niyonsaba, akaba Serge Niyonsaba yaserukiye urwaruka yaje ava mu mugamba wa Bururi. Twatumiye kandi na Jean-Marie Bizimana, nibaza ko turiko turamurondera mu kanya araboneka. Hanyuma rero turafise n'umurezi ahava dufasha gusigura eka no guterera cyane cyane ku byerekeye inyigisho ubwo rwaruka ruzoba rwaronse. Uyo nawe akaba ari nka ari Professeur Athanase Gahungu. Mwiriwe neza bashinga, ntahe turi kumwe?
We
muratumva mwese?
Yego
yego, reka dutangurire ko mushinga ntahe. Serge Niyonsaba atubwire cyane cyane ikintu ashobora kuba yarakuye mu ruganda rwamaze iminsi itatu rubera mu ntara ya Gitega. Serge, ijambo ni rwawe.
Ego ntangwe kubashimira muhimbe mukadutelefona kuri Amerika.
Tugakwijambo.
Twebwe nk'uko twarashimye cyane kubona umukuru w'igihugu n'ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama ukuntu batwimbuye ko bakadutumira ihuriro ry'urwaruka aribwo bwa mbere ryatanguye kuba mu Burundi. Nk'uko ntangamarara yavuga yuko ngo winjira mu kibiri utazi ugatinywa utazi, twebwe twaratahuye neza yuko bategetsi bacu bafite badufitiye umugambi mwiza twe w'urwaruka twakuye yuko urwaruka dukwiye kwirinda ibidusamaza bitukwegera mu bitatu mazi kaja hamwe tukagira amashyirahamwe yotuma turonka yotuma tujamo tushobora gusaba n'ingurane y'amabanki tukate no ku bagerageje kurera ibyakahise cyacu bora twagiye turacamwo mu gihugu cyacu basanze gitwaruka ariko kuba n'ingorane kandi izo ngorane igihe aba babitukwegiyemo bobo keshi aba ari abantu bakuze cyane bageze mu zabukuru. Ariko nk'uko twari twahuriye turi twaruka rwavuye mu makomine yose y'igihugu cyacu kandi twaratahuye neza yuko twarwaruka ari uko twoja hamwe tugasimbataza naho kugira ngo ndambere.
Serije, ibintu mwashoboye gushika ko turabigaruka ko mukanya, ariko nashaka mbaze n'undi mushya ntari turi kumwe nawe nyene yagiye ari mu rwaruka yagiye mu Rwanda Jean-Marie Bizimana, namwe nyene tubaze ikibazo twabajije Serge mu Rwanda ku bwanyu mu majambo make mwahakuye.
Twege muri make twarahakuye inyigisho zikomeye cyane duhereye kuva tukihashika. Iyi ni icyubahiro umukuru w'igihugu yari yaje atuzaniye abakwigisha batandukanye duhereye kuri kahise igihugu gushika uyu munsi hama nyamicyubahiro aradusigurira ahereye kwihamagarwa riraba kivugwaruka niyerekwa n'imyifato n'iherezo ryiza twogira yaraduhaye ubururero bwinshi aratubwira ingene yakuze ingene yitse haba kuva mu mashuri mato mato ayifunguye na kaminuza kugira natwe turabe akarorero kungene twokora haba mu bukene ko twokwigera duhurumbira nyabahururu ngo dukurikirane inzira idashika mu guhendwa n'abanyepolitike bamwe bamwe badufukamye barabara nabo bagaca bisingira hanze kugira ngo dusigare turota umuriro tutacanye araduha akarorero kaniniya ku batware batwaye igihugu cy'u Burundi n'akamaro batumariye kugira natwe turakurikire aratubwira ntari rushatsiye aratubwira ntari rugamba aratubwira mwese igisabo gushika kuri nyamicyubahiro ndadaye Melchior hama yaradusigiye cyane aratwereka imyifato twogira aratubwira yuko ubumwe ari cyo kintu cya mbere twegutwara urwaruka cyo turanga tukagira ubumwe hariyo ntango nkuru yo kubana no kubaka igihugu
ego me
aratubwira
Tu imigambi mwashoboye gushika ko turayigaruka ko mukanya ariko nkuko twabivuze turi kumwe n'umurezi eka uwo twakwita ko ari umwigisha muri kaminuza ikomeye cyane yo muri Amerika Chicago State University Professor Athanase Gahungu nashaka namwe mutubwire muri izo nyigisho nkuko muvyumvise rwaruka rwarashoboye kuronka impanuro zo kuntu zo kwirinda kujana nyabahururu eka ukuntu go kwijujukira ibikorwa rukagira ubumwe n'ibindi byose ariko hari ikindi kibazo gihambaye cyane gose Professor Athanase Gahungu mu gihe ibyo byose ugaruka rushaho kubishika ko ariko hakaba ca kibazo cy'ubushomeri kikihari mbega ico n'igishobora kuba ari intamba mikomeye mbega izindi mpanuro mubona canke inyigisho zohabwa ugwaruka cane cane muri iki gihe tubona ko mu Burundi ugwaruka arigo ruronka amabi yose aba mu Burundi ari ukwicwa ika ari uguhendwa canke gukoreshwa ibindi bintu mubona ugwaruka gwo kwigishwa nibi
ego mushiga nta Frederico igikuru cambe hoho bwo gushomeri burakomeye gose kuko ufite umuntu w'umusore ufite umuntu w'inkumi agenda aburisha akora bituma cyane cyane aja mu bintu biyayura umutwe aja mu bintu byo guhendwa akumbure iyo yarose akanya ko kuza gukora ku kazi ibyo bintu ntaba bijamo ngo ahendwe cyewe ikintu gikuru nibaza bakwiye nibaza ko bacize gikuru nicyo gukunda Burundi hanyuma ikindi gikuru barakivuze yuko icyo bize gikuru ari ubumwe ubwo bumwe rero bushoboye kugira kwigwa umuntu akabyumva yuko aho turi ni mu Burundi aho turi Uburundi bw'ejo nuko gwaruka aho rero bashoboye icyo jambo bashoboye kurishika ko ibikurikira byose nibaza ko bigenda neza hanyuma ikindi bavuze abo basore bavuze neza yuko bababwiye yuko ukurikirana iby'abanyapolitike bavuga hanyuma ugasanga umushinga ntawe wa kabiri yavuze ati usanga uri kurota umucanwa utacanye ibyo nivyo kuko abanyapolitike barafite icyo barondera ko bobo bibera ahandi hantu kenshi bibera mu bihugu batariko baraja mu mabarabara bobo barafisa kazi nibaza ko gikuru bari bakwiye kuraba nkuko umushinga ntawe Sergio abivuze no kuraba ukuntu abo basore baca hamwe bakaronka utwo tuntu dukora bakora bakaronka izo ngurane zo mu mabanki bagatangura kazi bagatangura ivyo bintu bashoboye kubishika ko nivyo bizotuma Uburundi bw'ejo kuko abonirwa Burundi bw'ejo nibwo buzotuma Burundi bw'ejo bushobora kubaho bugasafa
mu kanya gato Professor Athanase Gahungu hariho n'ikibazo cerekeye amashuri y'imyuga cashikirijwe mbega ico kibazo mwebwe mu kivuga ko iki mu kanya gato
amashuri y'imyuga arakenewe gose kuko uko tuzi mu Burundi bwa mbere hoho ibyo bya ama university biki biriho mugabo kuva kera nkuko tubizi aho twakuriye jewe navutse kera mu 1556 uko isuka bakoresha uko yari imeze niko kimeze uko bakora amatafari niko bikimeze abashobora kuyakora uko bubaka inzu niko bashobora kuyakora ubu rero kugira uburundi bweje butera imbere turakeneye yuko iyi myuga ibaho kandi iyo myuga ntitwe kugisa gusa kubaho mugabo ibe myuga yukuraba ibyo bindi bintu bishobora guteza imbere Burundi ego bavuga yuko amaso ya aho wakuriye hadashobora kugufasha honyine umuntu akaraba no hanze noneho abandi bantu bo mu bindi bihugu uko bagira utwo tuntu tw'imyuga uko bagira utwo tuntu tuguteza imbere igihugu hanyuma Burundi bukava mu bukinjana twamaze kurengana bukaba Burundi bw'ubu bukaba Burundi bw'ejo.
Egame mukanya turakugaruka ko umushya ntahe Serge nawe Jean-Marie ariko reka duhe ijambo umuntu wanyu radio ijwi rya Amerika afise icaterera muri kiganiro turiko cereke cyane cyane Uruganda rwamaze iminsi itatu ruhuza urwaruka rwo mu Burundi abaserukiye urwaruka rwo mu Burundi Jean-Claude Kwizera mwiriwe neza
mwiriwe
murafise ikibazo murafise icyumviro
cyambere nagomba mbaza batumire
yego
kugira batumire urwo rwaruka barutumiye isonzi bafatiye kuki abaje dufate nko batumira kugira hasike babo bisonzi kugira bamutumire ikindi nacyo nagira mvuge ibyo iyo minsi itatu bamaze batubwire ikintu baba bavuye bafunditse ubona ko cyoteza imbere igihugu ama ikindi nagira mvuge benshi abanyepolitike cyane abari ku butegetsi bavuga gukunda igihugu cyangwa urugero nk'akarero ka hafi nagira mvuge nk'uwo muri tena koroneli aherutse gupfa Darius ubu nagira nibaze ko nk'abantu bose ntibabitahura kimwe ubu yaba Darius n'uwamwise muri aba babiri ndakunda igihugu ku bantu bose batubwira gukunda igihugu baduha umuco wo kubijyanye no gukunda igihugu ibyo babigishije kuko n'uwabaha icyo kiganiro nkuru nziza nibaza yuko kugira ajye mu ishyamba atagiye kubera igihugu yagiye kubera avuga ko akunda igihugu kandi ibyo yaba yarahunze n'ubu nibaza ko bikihari nibaza yuko abazaba bafata intumbero nk'iyo yafashe nabo tuzobashyira mu mugwi w'abakunda igihugu murakoze
murakoze Jean-Claude reka Kwizera reka dutangure ku mushya ntahe Serge niyo nsaba agira icyo atubwiye agira icyo avuze kuri ibyo bibazo bitatu mushikirije mu mpe inyinshi mu ngufi muzamukoze Serge Jean-Claude agize ati abatumiye bihweje iki eka bisunze iki mu gutumira abo bantu hanyuma arasaba kandi mutubwire majambo make ibintu mbona byapfunditswe reka aravuze n'ikibazo cyo gukunda igihugu isiguro bagihaye ni mu kane gato uzawukoza Serge
ndabumva
yego tuga ku ijambo
rado yabaje ati ndabavise
egera telefone Serge urabikovuga cyane wowe ukoze
twasanze twahureba amadini yose imigambo yose ibisina byose n'umwe twavuga ko bangiye ataserike halo
ego icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri mwapfunditse iki mu majambo make
twapfunditse nuko twebwe urwaruka tugiye kutamaza byose tubanza guhanuza abadukurira baba ababyeyi bacu baba n'inshuti kugira ngo icyo umuntu rwose yiyemeje gukora aboneka ikizanira inyungu rwaruka rwose atari ku gatwe k'umuntu umwe
ego meke mureka tubaze no moshe ntahe Jean-Marie nawe nyene agire icyo avuze kuri ibyo bibazo byashikirijwe na Jean-Claude Jean-Marie
abumva
duga ku ijambo
twege cyo twapfunditse akuru ku bantu bugwaruka nuko bwa mbere bokurikirana neza ikijyanye n'icyigwa cya entrepreneuria aho twari ko turavuga kujyanye na fondamentale hama tugakurikira imyifato nziza yaranga ababyeyi kuva kera gushyika ubu kugira ngo urwaruka rukure ruzi icyo rukora n'icyo ruharanira uburongozi bwiza kandi rukunda igihugu cyaguye barutse nabagariyo metso yaheta ababyeyi abasokuru nafi yuko twogifata neza bagira icyo baro twibukira ko mu gihe turoba dushakitanye tutakiriho.
Ego me murakoze Jean-Marie reka mu kanya gato cyane rwose professeur Athanase Gahungu hari ikibazo cyabajijwe cy'ukuntu mbega gukunda igihugu bivuga iki ko abantu benshi bashobora ku ukigwanije ashobora kwigwanya kugira ngo kubera gikunda reka iyo nsigaro mwo ha insigaro mwo ha mushya nahe Jean-Claude ku kibazo yabaje niye
icyo kibazo yabajije kiragoye gose kuko ego uko yabivuze ati abakunda igihugu umuntu ashobora kuca mwishamba kubera akunda igihugu nibaza yuko ari kibazo sinzire yuko abo bagiye muri iyo nama bakiravye mugabe igikuru na gikuru n'ukuraba yuko gukunda igihugu cyane kuja mwishamba nuko gushika ubu abagiye mwishamba bagiye yo kubera icyo bita demokrasi kitaraba igihe rero nk'izo izo nama ibyo yo bihuriremo by'aba tugwaruka byoshobora kuraba neza bati none muri iyi minsi igishobora gutuma mu Burundi hashobora kuba demokrasi gashobora gutimbatara byoba bivuye hehe twobishobora gute igihe byogenda gutyo tweza boheza bagaca basubira bakaraba bati none demokrasi maze kuba kugira umuntu aje mu rugamba biba bigenze gute umuntu wamaze kuba demokrasi ubwo rugamba rwoba uko kuza ufasha u Burundi kugwanya ibindi bihugu atari kuza kugwanya abarundi urumva rero ibyo nibaza yuko dukwiye kubiraba neza yuko ivyo byaba kubera abafata igihugu babafasha igihugu kubera ku kungoho babafashe ariho rero abantu baca mu mashamba kuza kugwana kuko abo bagwana nta wundi muntu n'umwe bagwanya uwo bagwanya gusa bagwanya umurundi kandi hari ukuntu umuhisi Mandela abivuze ati uratse neza abo bantu baca mu kugwana mu Burundi ntibaba bariko baragwanya kugwanya inteko baba bariko gusa barica abandi barundi ivyo rero nibaza yuko dukwiye kubiraba kuko wa mbere yavuze ati ubumwe avuga ati gukundana no kumenya yuko nihagera ukaza mu Burundi ukavuye mu rugamba ukaza kugwana uzokwica wese uzoba wishe mu Burundi uzofashe gufata inteko z'u Burundi zigende kugwanya abangu Burundi buhijya y'u Burundi
egome ico kibazo
bakwiye kuraba nke kabaratize batavyize nibaza ko bakwiye kubisubira ngo bakabiraba neza
ico kibazo turakigaruka ko ariko muri aka kanya turafite n'undi bunywa nyuri radio ijwi rya Amerika Pascal mwiwe neza
allo
Pascal muratwumva
ndabumva
ndumva hari induru nyinshi ahantu uri
reka ndayizemo
egome
kanaje mu mugende
eh ucubaza ikibazo cyangwa ucimviro utanga icimviro
hanyuma ndabaramukije
eh mwiwe neza murakomeye
yego turashima ariko mbo ivyo unyene urabizi ivyo Burundi urabibona nawe urabizi itavyirenga gice
yego
mbo je nagira ngo baze aba batumire hanyuma nagira bokato yinene urujya gwaruka gwatumiwe muri irya ntuzeye irya nama tutiriwe turabeshyanya urujya gwaruka raboneka aho gwegamiye mbega jiwe nkajiwe ndi mu gwaruka gwa ruserukira abandi mbega ko batatumiye ngo nje nanje gusigura kumviriza impanuro cyangwa gusigura ivy'igihugu ngine bimeze nawe nivyo tubona n'uguhanura Heni baza yuko kujya no gusiga inkore ku maso abantu kujya nibaza yuko ari guma maso wa makungu nukuri turasaba yuko ibintu boza baratumira abantu bose bari mu migwi yose abantu batandukanye kuburyo umwe wese ashikiriza ikiri ku mutima k'umwe wese ashikiriza ico abona gikwiye kuba muri iki gihugu cy'u Burundi kuko igihugu cy'u Burundi ni kibare rusangi sitongo ry'umuntu sitongo duvuga ati nitongo so yasigiye umwana ni kibare rusange hanyuma je bankagira ngo sabe mugenzi intuze ikintu kimwe ku bantu boba bakora ibyaha nga mu Burundi barazwi barigizi kandi barazwi nagira ngo nsabe abategetsi bashobora kuba bakunda igihugu kandi bazokunda igihugu bimirije kuzobaho bagashaka gutwara iki gihugu nagira ngo ndabasabe ikintu kimwe kandi bazabagishye mu ngiro bagerageze bazake impimba mu rukoko hariya mu rukoko indani impimba izohana abantu apana ubuntuze kwica baze bajane abantu bakora ibyaha muri iyo mpimba iri ndani mu koko hamwe hategezwa korogwa imibu ikazozira rya abantu ibihere binini bindi nibikazoza birarya abantu ku munsi bazindukira kuyisuka ni nayo mpamvu nico gituma ubugizi bwa nabi bushobora kuzohagarara n'ahandi ho urabona guhana ntibihari nk'abambere na mbere bavuga nti urabona ubucamanza bucizaho ngo ndagonde abantu babica abantu barabona abantu bakora ibyaha barabona ariko nta guhana ku hari ngaha mu Burundi n'ukuri kwa mungu ndasabye abantu bose babona yuko bashise gukunda igihugu n'abanyagihugu bari muri cyo apana kwikunda bumva akakamo kanze ndakabateye bakumva kandi bazaba gashyire mu gihe murakoze
Pascal icyo kibazo cyo kudahana turakigaruka ko ariko reka tubaze bashinga ntahe gugaruka rwari muri urwo ruganda rugira icyo ruvuze ku kibazo cya mbere mwabaje muvuga ko mwebwe muri mu rwaruka ariko mutatumiwe abatumiwe ni bande n'ugusiga inkore ku maso abarundi icyo kibazo nagomba mbanze ndakibaze Serge acagaruka no kuri icyo kibazo cya nyuma mushikirije kivuga ko ataguhana ika mwavuze ibihano byo habwa abantu bakora ubwicanyi mu Burundi Serge duga ku ijambo
so uko abadike cyatu cyabatumwe abakunze umugani bavuga mu Burundi batabakunze ni baherera mu mubiri kuba baratoye abantu batatu mu komite bagiye turi nk'abambasade abandi mu komite kandi baduhaye kwa tutikana mu ikomine natwe tudabarundirwa kwa mu ikomine kuko nyango ya migora bibaza ko hanyuma twaturumiwe twa majya 35 munyuma badote bashike no kugihwa ko intango ya migora nabo niyo yo conference yari gitangura ko banda yitangwe kwa mu Burundi bibaza ko munyuma zotumwa cyane abo turi twagiye duserukira abandi tukabikana hado bari
amutse yanawe batagira amahirwe yo gutumira Jean Marie Bizimana namwe kuri ico kibazo nyane cabajijwe kuri ivyo bibazo byabajijwe na Mushyana Pascal mu kanya gatoyi mu nisho zivuna guye
batumiye abantu batatu mu ikomine kandi hagenda ibitsina byose byaraserukiwe hakagenda ubwoko bwose nje nkaho navuye twagiye turi ubwoko butandukanye uwo rero nababaza uko usanga utwara umugambi uri umwe ukaba uri umwe nyine akaba atashikiriwe aroja mu nyigisho turotanga ko ntitwaje kutigumiza ngo turotumirwa ariko ugwaruka rwose twasirukiye ni komune twasiguri zo twatanyeyo murakoze
murakoze Jean-Marie professeur Athanase Gahungu hari ikibazo Pascal yashikirije cyo kudahana wewe bakaba yavuze ko abantu bose akora ubwicanyi ahubwo akwiye gufungirwa mu eka mwibohero ryo kubakwa mu rukoko icyo kibazo mukivuga ku
oya icyo kibazo sinzi ko jewe noshobora kucishura icyo nico kwishura n'abajejwe ibyo byo kubaka kubaka impimba aho cyo nagomba kwishura uwo mushinga ntahe nico avuga yuko wewe atatumiwe nibaza yuko icyo yarakwiye kubaza ahubwo no kuvuga wewe abona yuko mubagiyeyo bari bashobora kuvuga ibyo yipfuza ahubwo nibaza yuko naho batumiwe abadatangwe n'abantu amajatu na 50 umurundi wese arakwiye kuryoherwa yuko ibyo biganiro by'uburundi bwejo bwashoboye gutangura uko byatanguye ubu bakaba batoye batatu mu ikomine nibaza ko hanyuma bazofata bakabigira benshi mu ikomini yose bakagenda bagahurira mu ikomine bagahurira mu tudumbi ku mitumba bagahurira mu maprovensi ubu rero nibaza yuko gikuru ahubwo kwa rukuraba yuko ibyo abarundi abugwaruka rushobora guhurira ko yuko bashoboye kubishyira hamwe hanyuma nibabandanya batabarahura baze bashoborere kuba kubiraba neza babazije babitorere ingingo naye handi iyi ntambwe cyo nibata ko tukwiye kuyikeza rwose
igome mu kanya arone turaguha ijambo ariko reka mbanze nibutse ya nimero ya WhatsApp abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika bo bandanya kuduhamagara ko iyo nimero ni 001 202 44 91 93 ndasubiramo 001 202 44 91 93. Turi kumwe kandi no wundi munywanyi bi radio ijwi rya Amerika arone mwiriwe neza Aroni muratwumva?
Turabumva turabumva.
Murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku Rwanda eka rwakoranije urwaruka 350 rwaserukiye urundi rwaruka mu Burundi mu bikorwa byamaze iminsi 3 kuva ku munsi wa kane murafite ikibazo murafite icyumviro?
Oje icyumviro cyambe na mbere nagomba guterera.
Mhm.
Kuvuga kuvuga ukundi gihugu mu rwaruka mbona yo kumva ibyo bintu biracyari kure nk'ukwezi. Kubera gukunda igihugu cya bwa mbere na mbere ntizahetegeza guhera kugwaruka yego amahoro yose yategeza kuba fondasiyo iri kugwaruka ariko turiko turaraba kugwaruka mu gihugu cyose rubwira mu kirenge cy'abanyepolitiki ari nabo bantu bakuru badukurira aba turiko turaraba nabo rero nuko ugwaruka rukora amabinga mu gihugu ntigisigura yuko ari bwo gwaruka gwifondera cyangwa rukahimbira ibyo bikorwa byo gukora yo icyo kivi nukuvuga biva muri abanyepolitiki uhejuru cyane cyane sindi ko ndagiriza abanyepolitiki barwanya leta cyane abanyepolitiki bari muri leta n'abanyepolitiki muri rusange haba bari muri leta haba n'abagwanya leta niyo mpamvu rero je mbona yuko kuvuga yuko ugwaruka gukunda igihugu nuko dabore abanyepolitiki abo bantu badukurira abo bategerezwa kubanza gutahura gukunda igihugu icaricyo kubera nibamara gutahura gukunda igihugu icyo ari cyo rwaruka bazotegereza gucya bamenya kuri nabo barutwara kubera rwaruka kugeza uno munsi rugira mu kirenge cy'abantu bakuru cyane cyane abanyepolitiki hanyuma ahandi hantu je nari mfite amakenga aya makenga bari bashikirije ni ukuntu ngo rwaruka rwashoboye gukusanya nyambari mu ikomine batora abantu batatu aho rero muri icyo gihe rero hari amakenga niba ibyo bintu baciye kubajejwe ntwaro batashiye ku mashyirahamwe yigenga adahanira ibyiciro bya politiki aho birumvikana koko yuko rwaruka rwategerwa kujyayo barwaruka baba rwatowe mu bantu basanzwe nyine batwara igihugu aruba ngaho rero ntawo biteha kubera rwaruka kumva rutari mu batwara igihugu biragoye kubona umuntu yoza kumutora azi yuko bataza guhuza ibyiyumviro cyumviro cyane cyari icyo
murakoze aroni cyumvira mushikirije cyuko nugwaruka naho warusaba gukunda igihugu n'abanyapolitike ubwabo bakwiye gukunda igihugu muravuze rero n'ukuntu ugwaruka rushaka kwagwara towe mu kanya turaha ijambo Serge Niyonsabona Jean-Marie Bizimana bagira ico bavuze ariko turafise nabandi banywanyu bi radio ijwi nyamerika bariko baratwandikira bagira bati Vianney Ndayishimiye yagize ati urwaruka turakoreshwa cyane kandi kuru kugura ni byiza ariko mu gihe ikibazo cy'ubushomeri kikimeze uko kimeze ubu no kubandanya kaminuza naho woba watoye exeta bikaba ingora bahizi ntacu mbona izo nyigisho zizomara kubwanje abo bafashijwe nabo nyene 350 kuko ntituzi n'ukuntu batowe hama ngo baraduserukira Siriak Bizimana nawe ati urwaruka rw'u Burundi rurakwiye kwijijukira ibikorwa byo kwiteza imbere bagaheba abanyepolitike kuko barahenda urwaruka bakaja mu bwicanyi bakamerera nabi ibyo bazoba ntibatsinda mugabo bamaze no gutsinda ntacyo baha ntakwibuka udaharuye nibi ndabona mwengo yanditse n'ibintu bidasomeka cyane gose ariko Alex Dotowe wagira ati je ico mbona nuko ahubwo ho wira ho gwizwa ubuzi bwinshi kurwaruka ivyo biganiro navyo ntacho mbona zohindura. Bashinga nahe rero turi kumwe Serge Niyonsaba Jean-Marie Bizimana na professeur Athanase Gahungu turi kumwe n'undi mu nywanyu radio ijwi d'Amerika Eric Montu muri Veneza. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, abashinga ntacyo basaba bagire icyo bavuze ku byo muhava mushikiriza n'ibyashikirijwe na Aaron.
Yego, twacyari nk'igitekerezo umuntu yatanga. Ahanini tugiye kuraba uwo mugambi, ni umugambi mwiza cyane rwose mu gihugu anafasha. Tuzi kandi yuko urwaruka ari umushinga wa byose, haba mu bikorwa by'iterambere ndetse n'ibindi. Ariko rero tugiye kureba, turasanga ubu urwaruka rusanzaye ntabwo ruri hamwe mu Burundi, hari urwahunze, hari ukiri Burundi. Ariko nimba afite iyo proje ubwo ruganda yamaze kurutanguza, yaba byiza kumanza gutunganya neza wagwaruka rwose akagwegeranya ari urwagiye rwahunze rukagaruka mu Burundi, hanyuma urwagwaruka rukaja hamwe kwa musabya bikorwa yashaka gutanguza bigatangira neza neza atakavuye kagire mu gihugu. Sino usanga digiye gukora babandi bamwe, babandi nabo batari mu gihugu bajidoga, ntabwo ufite nibizuba nubwo bazabikora hagizo bihariye bamwe, ntabwo abazo ari bose.
Murakoze Eric Montu, reka duhe ijambo Serge Niyonsaba atangure ashikirize ku byavuzwe na Aaron na mwebwe Eric Montu. Twavuze ko Aaron wewe avuga ko n'abanyapolitike nabogene bakwiye gutanga akarorero keza bagakunda igihugu, akaba yavuze kandi n'ukuntu abatoye bashobora kuba batoye biciye mu nzego z'igihugu. Namwe rero Serge, kuri ibyo bibazo byose Aaron na Eric Montu mu majambo make cyane rwose, Eric wewe avuga ko bari bakwiye kurindira n'urwaruka rwagiye hanze rukaja hamwe kugira ngo ivyo bikorwa rwo Rwanda rwo gukundisha igihugu urwaruka rushobore gutangura. Mungire ico muvuze Serge.
Yo mpere nko kuri ico kibazo cha Aaron yavuze kijanye n'abanyepolitike batukwegera mu bitu batukwegera mu bikorwa bitatu biri kimazi. Yego, urwaruka turageza ahantu two koraba inyigisho batuha tukaraba kutiza n'inyungu igihugu n'abenegihugu bose tutarabye ku nyungu y'umuntu umwe, kuko ibidushyikira byose byo kugwaruka nibyo dukomereka. Ariko ku nyigisho twahakuye twabonye yuko dutekerezwa kubanza kuraba izo nyigisho, yaba umunyamugambwe kanaka, yaba umunyedini kanaka, yaba umunyashyirahamwe kanaka yigenga, ukaraba intumbero afise ko ari iteza imbere afite kugwaruka. Navuga mu majambo mabi ku bijyanye n'ubushomeri nabyo, bya bindi baraduhaye inyigisho z'uko tugiye hamwe twagira cyamwe kanaka na leta izo dufata turi hamwe, ko mwasumba babiri tumaze kujya hamwe wo twakwitura wowe tidufise ubwambura se bo dufata tukazoza tayari abuke buke amafaranga tuba twafashe.
Jean-Marie Bizimana, duga ku ijambo kuri ibyo bibazo byose n'ibyimbiro byashikirijwe na bashinga nabo babiri Aaron na Eric Montu
ku kijyanye n'ubushomeri. Navuga neza yuko ibintu byarahindutse, urwaruka ntirwabimenya n'abavyeyi ntibabimenya. Ibyo yuko umuntu ahejeje amashuri arindira ko leta imuhereza akazi, ibyo ni bya kera. Ubu aho fondamentale iziye harimo icigwa cyitwa entrepreneuria, gituma umuntu wese yitunganiriza imigambi iromubeshaho, leta ukayiha imigambi we nawe wateguye ingene ushobora kuyibeshaho. Hama ibyo kurera amaboko sibyo, no muri Bibiliya baravuga ko babiri basumba umwe, ni kugira amashyirahamwe kungurana imitwe, kugira ari ingurane musaba mu gisabe muri hamwe, kuko uri umwe ntacyo baruguha. Nicyo nokongeramwo.
Ndayigume, murakoze. Reka mu gusozera kuri ibi bibazo byababajwe n'abashinga nawe tusabe Professeur Athanase Gahungu agire icyo avuze ku kibazo cyabajijwe cy'abanyapolitiki, nawe nyine bakwiye kuja gufata ya mbere bakerekana ko bakunda igihugu ku mpande zose. Icyo kibazo mu kivuga kuri Athanase.
Ego, mushinga nta Frederico, nkuko bariko barabivuga abanyapolitike baratise intambwe nini ya mu biriko biraba. Abanyapolitike baramaze ubuzima bwabo, n'ubu niko barimwo, ahubwo nibaza yuko ibyo tumaze iminsi tuvuga cyangwa twumva yuko hakwiye kuba ibiganiro by'abarundi bose, nibaza yuko abanyapolitike bamaze kubijamwo gikuru cy'ubu bariko barabaza urwaruka ni gikomeye no kuvuga ngo none bose muri izo nama barashoboye guserukirwa nibaza yuko ibyo bintu bari bakwiye kubiraba neza kuko guserukirwa nico gikuru guserukirwa no kuraba neza ibiko biraba no kuraba ibibazo abugwaruka rufise nibihe niwo cyo ushobora gufata ngo ufate umunsi wa mbere ufate abantu ugwaruka ruba hanze ugwaruka bwose bwo mu Burundi ushobore gukorana ibyo bita metodoloji mu gifaransa yugomba kugira gutohoza ibyo bibazo kenshi utangura ku bintu bita focus groups iyo izo focus groups rero nibaza yuko ariyo bashoboye ako kagwi gashobora gutohoza ibibazo yuko bashoboye kugashyira hamwe reka rero turabe yuko ako kagwi ibyo kashoboye gutohoza ko bizoja mu byo bya entrepreneuria ibyo by'uko abarundi bata abarundi bwe ubundi bwejo butaraba gusa busenge burabe leta gusa yuko ariyo yonyine ishobora gutanga akazi hanyuma rero bace batanga n'ibyiyumviro vyerekeye ukundi urundi rwaruka rwose rubugo mu Burundi rubugo hanze ruba ubwo gufasha gusaba makuru gufasha urwaruka ingene bizoshobora kuja hamwe nibaza yuko ibyo bagize ego aho kagwi ntigashobora kuba ka bose mugabo ko kagwi kakaba kashoboye gukoranya ibyo bibazo by'uburundi bwejo ibyo bibazo kugwaruka yuko bizoba bigize intambwe icyo bikora n'icyo icyo bikora n'ibishobora gutanga solution kubikorera mu Burundi icyo bikora no gushobora gutohoza ibyo bibazo hamwe ibyo bibazo rero bikazokwira ku bandi bantu bose babikeneye kubimenya
ego murakoze professeur Athanase Gahongureka turafite undi munywa ni radio ijwi ry'America Serge Serge Nagomba ngire icyo ndababaje namwe ku byerekeye cyane cyane ikibazo cyashikirijwe na Eric Muntu avuga ko izo nama eka urwo ruganda rwari kurindira kugira ngo abakiri bato bose bahunze igihugu n'abari hanze bose babanze baze kugira ngo urwo ruganda rushobore gutangura abakiri bato bose abarundi bose bari ngaho aho muhavuga kwiki
kuri icyo kibazo mbona yuko urabo bene wacu babara fungiye hanze kumva kanaka atibwo tuba twarasigaye mu gihugu cy'u Burundi mbona yuko tubandanya dutegura imigambi twubaka igihugu abo bene wacu bagatahuka hama bakadushikira mu bikorwa turiko turakora tukabakira izo nyigisho tukazozi bigisha canke hari naho kundi porogaramu izobandanya bakadushikira mu zindi nyigisho kuko zizobandanya n'izitanwe no mwaka gusa mu baprofeti zishikayeho no mu wundi mwaka zongere zibandanye kuko twarabisabye kandi barabitwemereye ngo nabo botahuka tukazoza bahera ku isomo tuzatugejeje
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika dison murafise ikibazo murafise icyumviro mwiriwe neza
yego mwiriwe
duga ku ijambo
yego jena ifise cyo nterera kuri iri koraniro ryabereye igitega jena sanze ndi ngaho igitega jena
yego
mwisanzwe nakwirikiranye neza numvise abantu bitari ku myidogo batonganya abatonga regionama iryo koraniro ry'ugwaruka bavuga yuko batatumiwe kandi basanzwe bari mu barongo y'ugwaruka yereje kibazo nuko atatomoye neza nagombye kumenya ko gwaruka yo barongoye gwarigo aho gwari uherere n'igituma toba yaratumiwe kuko abitavye ivyo bikogwa gwarugwaruka gwemboneza mu bandi mu makomine kandi bashobora kugenda bose batora umwe cyangwa babiri bivanye n'uburyo biriko birategurwa rero ibi biganiro twagiriwe ngaho igitega byari byerekana kugwaruka ufise bagwereke aho rushobora kugenda uzashobora kwitunga muri kazoza na cyane ku kigo cya entrepreneuri hanyuma kandi baratwigishije ingene dushobora gukunda igihugu muri education civique no mu gukunda na cyane ibikorwa by'amaboko biteza imbere igihugu ni muri iyo mpamvu mbere no mu gutunganya iyo nama mu guheraheza iyo nama baciye tujya gukora ibikorwa rusange kuri Université Polytechnique de Gitega n'umukuru w'igihugu akaba yari yahashitse. Nkambora yuko abantu badatahura ibyo koraniro ry'ugwaruka kuko ari abantu ngira basanzwe batabyumva nyine kuko sindabitahura neza ingene ugwaruka guhurira hamwe hamwe abandi bakabiyinde siguru kuko n'ugwaruka gw'u Burundi bwose.
Igomeye ka ivyimviro bijanye cyane cyane n'iryo koraniro ryabaye mu gihe cy'iminsi itatu. Nashaka kandi tugaruke ku mushyirantahe Jean-Marie Bizimana agire ica tubwiye nawe nyene nk'uko bariko bashikiriza ivyimviro vyabo bariko barabigira uruganda ikaryo koraniro ryarigishije ibitari bike haba gukunda igihugu kwiyungunganya kuja mu mashirahamwe n'ibindi. Ikintu ku bwanyu gishobora kuba carahindutse kukuntu mwebwe muzo kwigenza kuva inyuma yaho habereye iryo koraniro nk'ikihe ikintu mubona muzo mwahinduye mu buzima bwanyu n'ikihe Jean-Marie?
Twebwe ubaho duca hose turasigurira neza ugwaruka ingene bwo kwiteza imbere rutiriwe rurata umutwe mu banyepolitike rutiriwe rurajya kwiba rutiriwe rurirwa rugaramye mu ibaraba umwe wese akamenge nategura umutasi naho uba uri umutezi w'ifuku ako kazi karagutunga. Tugasigurira n'abize buba batarajya hamwe ingene bashobora kuba barafata isuka bakarima nko kavyeyi bari bameze mu kurindira ko bashikira ibindi n'abantu kugira ngo tugire icyo duhagaritse ntagire ubuhaza yumvira guhera hejuru atahereye hasi. Ntabwo ushobora guhera ku rudandazwa rw'imiliyoni cumi atahereye kwanza ibiyoba atahereye kugira ahantu abaciye mu nzira itariyo. Tukaba rero turiko turategekanya n'inama kuva muri iyi ndwi nyine tugiye gutangura hejo ingene turogirisha inama ugwaruka ruva mu migambwe yose no mu mihingo yose turisigurire neza akamaro ko kujya hamwe turisigurire neza ingufu ugwaruka rufite ingene guzikoresha mu guharanira amaro mu guharanira umutekano w'igihugu mu guharanira imbibe z'igihugu mu kurwanira neza igihugu kugira gitere imbere ndetse iyo ukunda igihugu no kucigura birashyirwa cigura.
Igome Serge Niyonsaba namwe mugire icyo muvuze cyane cyane nko ku bantu bavuga ko eka naho ugwaruka bwo kwigishwa imigambi myiza murabona ko ubutegetsi bufite imigambi irashe gufasha ugwaruka hari ibintu birashe nk'ubutegetsi bwashikirije vyerekana ko hariho imigambi koko irashe yo kwitaho ugwaruka kugira ngo turetse iyo shule fondamentale ibindi byose byerekeye gwaruka bigashikirizwa.
Ego bituma tuvuga ko leta idafite imigambi irashe ni uko uba bariyumviye gutegura iryo huriro ry'ugwaruka kuko nibyo bigere biba na rimwe mu Burundi. Ikindi nacyo baratwemeye yuko abadoja hamwe bijyanye n'icyo umuntu ashoboye arabarima imboga araborora inka bamaze kuja hamwe ni bya kimwe navuga ishyirahamwe kanaka rikaja hamwe ishyirahamwe ry'ugwaruka rikaja hamwe yuko leta izodufata mu mugongo mu kwiteza imbere kuko izo bishoboye kandi ikindi nacyo baraduhanuye twarakoreye inyigisho yuko kwirinda kujya ku marigara tugakura amaboko mu mpunzi umwe wese agakora ikintu cyose ashoboye ahavuka n'ahatumbereye.
Profesor Athanase Gahungu mu minsi iheze mu Burundi harabonetse cyane cyane ibikorwa by'ubugizi bwa nabi aho usanga ugwaruka rufatwa nabi rukicwa aho usanga abasirikare kabajeje umutekano nabo nyine bicwa hanyuma hariho n'amakuru yatangajwe y'abantu bishikana baba bakemanga ivyaha bashobora kuba barakoze ibyo kenshi na kenshi ugasanga n'ibikorwa byinshi biri mu bakiri bato eka ikintu mwibaza ko ugwaruka muri iki gihe gutahura neza cyane rwose havuzwe ibibazo bihambaye cyane rwose havuzwe umutima wo gukunda igihugu umutima wo kubaha kubahiriza hagati ya kazi ya muntu. Ikindi kintu mubona cokorwa cyane cyane muri iki gihe mu Burundi hariho uruhagarara haba mu gwaruka haba mu Barundi bose muri rusange ni nk'iki?
Hariho byinshi bikeneye kuba kuko ibyo bintu byaba imisore inkumi bacangaho bakabura icyo bakora bacangaho bakiba bacangaho baka bagahendwa nibaza yuko ibyo tugukunda Burundi bikomeye cyane kandi bakwiye kubiraba yuko umuntu akunda Burundi ariko jewe kubera ngomba kuraba itsindero nagira ndabe yuko no nubaza ubwo rwaruka rwagiye muri urwo ruganda ko buba barashoboye kuraba ama programa mwamwe mwamwe amazi minsi yakomeye kandi afasha abantu bo bubindi bihugu nagomba ndabe ngo hakujya iwacu mu Rwanda hariho Bridge to Rwanda ibifasha iraba ngene abantu b'abarundi b'abanyarwanda bahanze na mu Rwanda bashobora kubandanya bakafasha Rwanda nagomba ku kubabaza yuko baraze nk'ikintu bita Youth Ambassadors Program cyangwa Young African Leaders cyangwa African Youth Leadership bakaraba ibyo bintu byose yuko ibyo bishobora gufasha abantu biwacu kuko naho bakoma bavuga ngo abari bakwiye kubanza kuzana abarundi imisoro rwaruka rubahanze ego nibyo mugabo ngo jewe nararaze nko muri iyi misoro aze abantu bacyo bapfa mu bindi bihugu bagira gute hari kintu bafasha abandi usanga mu byo kwifasha mu byo ubutandaza ibyo bita entrepreneuria hariho utundi tuntu bize hanze bashobora gufashamwo nagomba rero ndabe yuko muri ibyo bariko baragira kuko ubwo ruganda rwafatije abantu gusa abantu amajana 350 yego turabyumva ntibikwiye mugabo ni intango iyo ntango rero reka rero turabe yuko izo zindi bivyo bindi byiyumviro byo gufasha abazodutware ejo boshobora kubiraba neza bagafatanya n'abandi bo muri Afrika bagafatanya n'abandi bo mu makungu bagashobora kugira ayo ma projet rero nibwo Burundi bwejo ibyo rero bashoboye kubiraba bakagira bagafasha bagareti kabafasha cyanke izo zindi association zikabafasha nibaza ko byoheza bigafasha kuko ukunda Burundi si gupfa kubukunda gusa ni kubukunda kubera ufise ubukundiramwo ubukunda kubera bufise ububonamwo ko ariko kazoza kawe ubonamwo ko ariho ugomba kuba kandi ako kuntu kugomba kuba no kuvuga yuko ugombye kugira gukora akazi ugombye gukora umwuga ubuzi yuko uwo mwuga azobufasha uwo mwuga uzoshobora kuronka ako kadeni ko mwibange uwo mwuga mushoboye kuja hamwe uzo bazoshobora kumufasha ibyo rero nizo nibaza ko ari bikuru mugaba barabe cyane cyane ibyo bindi bihugu dufatanije imbibe ibyo bindi bintu bimaze gushikako ibyo bya Bridge to Rwanda ibyo bya African Leaders ibyo bya ama fellowship y'abanyafrika barabe nako rero kuba nabo rero niko bashoboye kugushikako
icyo ni kimviro icyo ni kimviro gihambaye cyane rwose muravuze amashirahamwe y'abanyagihugu baba mu bigutu ba hano rubibe nko mu Rwanda aho uvuga ko bafite ishirahamwe Bridge to Rwanda hariho n'amashirahamwe rero na barundi borabira ko y'abarundi nyene mwavuze kama programa atandukanye amashirahamwe atandukanye Youth Ambassadors Young African Leaders ibyo byose n'ibintu nibaza ko nabo nyene abashinga ntahe Serge na Jean-Marie bagiye muri iyo nama bashobora kuba baravuganye n'ukuntu ka bokorana n'amashirahamwe y'abarundi babahanze bamwe bita muri diaspora ariko imbere yaho reka tubanze tubaze Jules mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
yego menda rese ikibazo mbanje kubaramutsa kandi ndabahamiriwe
mwiriwe neza
yego menda shimiye cyane umukuru w'igihugu cyacu Burundi yumviye ku cyo cyumviro cyo gukoranya iyo nama y'ugwaruka ubwo bw'igihugu batubwiye yuko hatumirwa abantu batatu mu mboneza z'abagize urwaruka birumvikana ko hagiye bake kandi hashobora kuba hagiye abari nko mu migambwe usanga iyo iri ku butegetsi kuko urumva information za mbere nibo bayizironka rero nagira nsabe jewe nk'umujene mu bajene b'u Burundi ko bari gutuma basi bashyiramo abajene bo mu mashyirahamwe atandukanye uko ufasha abitwa imboneza ubwo umuntu ariko araditora cyangwa umva yuko batumira bajya basanzwe bari mu mugambo uri ku butegetsi begereye inzego rero nagira nsabe nk'uko bari baritunganyije ubwa mbere basubiye gutumira ihuriro ry'ugwaruka babe batumira n'abari mu mashyirahamwe yigenga y'ugwaruka mbona yuko n'amakungu avuga yuko atagicisha imfashanyo muri leta amashyirahamwe twarayagize ugwaruka turafite amashyirahamwe atandukanye barabwira ayo mashyirahamwe rero mpuzamakungu yahora afasha azahora acisha mu izo mfashanyo mu mashami y'ugwaruka kuko nibyo biyemeje yuko bazabacisha amafaranga yabo mu societe civile hanyuma rero nkaba ndabakengukiye kubona muduha ijambo nayo kucerekeye ikibazo cya shomaje nagira ndababaze neza sinatahuye neza ingene baba baratahuje neza icyo kibazo cy'ubushomeri kuko nicyo kiduhaze twe gugwaruka yaba umunyepolitiki agomba gushaka ku butegetsi n'uwuhari wese twege bazoreke kuza baraterana amajambo baze batwereka imigambi nyakuri yo gukura abo ubushomeri buturembeje kuko bose bajya bose bagomba kujya muri leta n'ikibazo cy'ubushomeri bari mu barondera akazi muri leta. Murakoze cyane.
Murakoze Jules, murashikije ikibazo cyashikijwe n'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika katari gake, ikibazo cy'uko izo mboneza naho zatowe ziserukira abarundi mu ntara zose ikamubwoko bwose n'umigambwe itandukanye, hariho abandanya kuvuga ko kenshi batumiwe bari mu mashyirahamwe yigenga bashobora kuba batatumiwe, icyo ni kibazo nibaza ko niba byagenze gutyo abatunganije ikoranyo nk'iryo bashobora kuzoraba bakaraba ukuntu bagihinyanyura. Hanyuma ikibazo muhereje ko Jules ni ikibazo cy'ubueka cy'ukubura akazi cy'ubushomeri, nashaka murabaje niba hariho imigambi irashe yashikirijwe. Reka duhe ijambo Jean-Marie Bizimana atangure agire icyo akivuze.
Imigambi twari tubivuga, imigambi itogwa na ino gwaruka dufite imigambi hama leta nayo ikadushyigikira ibyo kwikaruka ugapfumbata amaboko ukarindira yuko leta iroguha ibintu ata mugambi ugize ibyo ntibishoboka. Ibyo ntabyo bigeze batubwira. Ubwa mbere ni ugutegura imigambi, hanyuma iyo migambi kugira ijye mu ngiro urahita ukayishyikiriza muri leta. Hanyuma ikigira kabiri, tugiye kwinjira dusanzwe turi muri East Africa Community. Twabibuze azeke na segima fondamentale aho bukera ejo utaroronka akazi ngaha mu Burundi arokaronka mu bihugu bisanzwe biri muri yase turi kumwe, icyo utarose gukorera mu Burundi gikorere hanze kubera umuhora twaramaze kuwinjiramwo. Ubu rero nitwohava duca tumera nk'ibihugu byadutanze segima fondamentale ko twe turacyari mu ntango yamanye turiko turajya n'ihiza nuko abantu benshi bagomba guhubisha urwaruka aho gutera bakurikira inyigisho nziza imwe nababwira yuko ibintu zahindutse urwaruka ntirwabimenya ababyeyi ntibabimenya. Segima fondamentale afite akamaro kaniniya cyane cyane mu kigwa cya entrepreneuria.
Murakoze. Reka tutore telefone y'uwundi munywanyi muri radio ijwi rya Amerika. Claver muri neza murafite icyumviro, murafite ikibazo?
Ego ndina nafite icyumviro nagomba guterera.
Ego
niko muravuga kubwira ikoraniro ryabereye igitega kubyerekeranye n'ingene urwaruka rwo kwiteza imbere, ariko jyewe ikibazo nagomba kuvuga ni iki, nuko imigambi twayikora mu rwaruka twiteza imbere mugabo cyane cyane nagomba gushyira icyumviro mvuga yuko abagomba kudufasha mudufasha kugira ngo ikibazo cya politiki cyacu kibanze gisorege inyishu, kubera ko imigambi yose igenda neza igihe politiki izagenda neza ko nk'ubu bashobora kwiteza ugashobora kugira umugambi wo kwiteza imbere mugabo ushobora kwiyumvira nk'uko ugira nk'ishyirahamwe cyangwa entreprise zabo washyiraho entreprise ugasanga ibidandazo byawe biriko biragugwa ikibazo cya politiki neza.
Murakoze Claver, murashikirije ikibazo gihambaye ko naho urugaruka rwuje hamwe rukisuganya, ikibazo gihambaye cyane rwose ari uko amahoro yoba ahari mu gihe cyose. Nashaka rero imbere y'uko aba bashingana twatumiye bagira icyo bakivuze ko tugaruke kuri Serge Niyonsaba na Jean-Marie. Professeur Athanase Gahungu yashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu urwaruka nabwo nyine gutangwa gukorana n'abarundi bari hanze mu mashyirahamwe yavuze amazina. Nashaka ndababaze niba icyo kibazo kitashikirijwe hari umugambi w'uko mwebwe mwabaye imboneza mu rwaruka mushobora kuja hamwe mukaraba ukuntu mukorana n'abarundi bari hanze mu mashyirahamwe yabo. Serge ubwamene name mwebwe
ngo cyatabado taratikirizwe kanatsinda tumu bari nge muri East African Community wa umukuru ya bemereye ko ari abahinga badoza fasha patia koma project zwa ku mashyama zwa tiyimbe bakara yuko aya mafuro aya mashyama zwa kuteza imbere bakatuzania nabahinga bashaka kutufasha bemiga ku kandi zwa tiko turakora
namwe mushe na Jean Marie Bizimana ikibazo cyo gukorana n'aba mashyirahamwe y'abarundi ari hanze mu programme atandukanye mu kivuga kwiki
ico ikibazo cyita ntabwo kwankakorana na bene wabo bari hanze no kuraba gusa ugahuriza ku migambi hama mukaraba nabo ba nabiyo migambi yoba irogira akamaro kanini ari abari hanze bari mu Burundi tukaraba igituma bari hanze cyari cyo karaba ibyo yo dutera tujya bazanye imigambi myiza nafe dufise myiza tugahuriza hamwe tugakorana kuko nibwo bumwe murakoze
murakoze Jean Marie nashaka ndabona kanya kariko karatujana nashaka mu gusozera Professeur Atanazi Gahungu nashaka ndabasabe mwebwe ku giti cyanyu cy'umurezi eka atanga indero n'inyigisho muri za kaminuza zikomeye muri Amerika nashaka mugira icyo muvuze cyo gutera kamu kimeze nko gutera kamo urwaruka mu Burundi kugira nabwo nyene rushore kwiteza imbere ikintu mubona urwaruka go kwijijukira muri imisi Burundi busa n'uburi mu ngwane za politike niki
ego mu hariho uheje kubaza ikibazo avuga ibyo za politike nibaza yuko gikuru gikenewe muri imisi nuko urwaruka nagwene rufata intambwe yago rukabanza rukaraba rutibega none abantu ko tubona abatwaye migambwe abatwaye ba politike ko ari benshi ba ari benshi none iyo baje kudusigurira nikihe bavuga cy'ishobora guteza uburundi bwejo gishobora guteza imbere urwaruka ibyo rero boshobora gutangura kubiraba bakaraba umuntu wese aje kubasigurira uwo muntu aje kubasigurira gusa kuja mu ibarabara kugwana cyane kuja gukora ibidakogwa cyane aje kusigura ibintu bishyana urwaruka ibyo rero nibaza yuko babishitsemwo hanyuma Uburundi bugashobora kuraba yuko babajije Uburundi bati iyo migambi y'uguteteza imbere iri hehe iyo migambi imaze kuba amahoro azoca akurikira kuko ntiwo bifata mugabo na hene ba nyina amahoro atariho iyo migambi ishobora kuba nico gituma abo banyapolitike bashobora kuza bakabwira abana bakabwira imisore bati genda mugira ibi bari bakwiye kubanza babaza bati twebwe twereke neza intumbero y'imigambi yanyu iyo ntumbero irimo rwaruka cyangwa ntagwaruka rurimo iyo ntumbero niyo gusaba abantu mwebwe ko mwamaze gushikaho muri mwamaze gushika mu cicaro muguma mwibereyeho cyanje n'ikintu kizoshobora guteza imbere Burundi uko rero gukunda Burundi niko nagomba nibaza yuko nanezewe kumva icyo kintu baragiko barakiravye niba bandanya ahubwo riko bateze iyo migambi yose ivyo bibazo byavuye muri abo 350 baraba ukuntu babikwiza mu bandi mu rundi rwaruka rwose
egome
tugashobora kunga amahoro y'imyaka zose
ndeka mpe akanya gatoyi Serge Niyonsaba na Jean Marie Bizimana amasegonda 30 umwe mugira ico muvuze cyane cyane akamumotera bagenzi banyu bo rwaruka Serge duga ku ijambo
akamana da rwaruka basi no dai tugakurikira kandi kandi kagira n'umugambi abandi
bose egome namwe Jean Marie mu kanya gatoyi cyane rwose amasegonda 30 akamumotera urwaruka muri rusange haba ururi mu Burundi n'ururi hanze cyane hanze y'u Burundi
akamumotera urwaruka nuko twese twamenya gutandukanya icyasi n'ururo tukabona iyo tujya n'iyo twavuye hama tukamenya neza yuko atabo kwisamburira ko nk'imene kubera igihugu ariyo mpeta yacu ariyo mpeta yahetse abasokuru bacu tukakibumbatira tukakigwanira tugafatana mu nda
kugira ngo turabe yuko twoteye imbere.
Egome Jean-Marie Bizimana ndagushimiye cyane gose kukanya watoye kugira ngo tuganire. Serge Niyonsaba ndagushimiye cyane gose kukanya nawe watoye kugira ngo tuganire. Professeur Atanas Gahungu wakoze cyane gose kugira ngo wifatanye n'ugwaruka mu Burundi ku migambi yoteza imbere ugwaruka. Turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma. Turashimiye kandi na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ikiganiro cyo munsi. Murakoze, mugire umugoroba mwiza mwese n'amahoro.